ni Radio Ijwi ya Amerika. Jamaika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 na FM 88.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu Rewa akaburungu kome Mwiweneza nchuti radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederick Mundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mure ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
naheze indwi zitari nke amatora arangiye mu Burundi umugambwe CNDD-FDD ni wo wasubiye gutahukana intsinzi inyuma y'ayo matora mu Burundi harabaye ibintu byinshi byahindutse birimwo rimwe muri byo bikaba birimo cyane cyane byabaye itumbuka aho twavuga urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza leta nshasha irimo abashikiranganji cumi na batanu barimo abafasoni batanu yarashikirijwe ika yongera yarahira mu mabanga yayo mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abarundi bagize uruhara muri aya matora hamwe n'abayakurikiraniye hafi kugira ngo turabire hamwe ibimaze kurangurwa imigambi yatangajwe twongere dusabe abo batumire bacu baduhe ibyiyumviro byabo ku bibazo ku bimaze kurangurwa hamwe n'ibimaze gutangazwa ikacane cyane iyo migambi iriko irashikirizwa mu kiganiro rero turi kumwe na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambi sahwanya Frodebo muri aho mushyira nahe Pierre Claver Nahimana
na mahoro meza kubatumiriza bose
murakoze turakanya ngo tumuganire ni radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe kandi na Dieudonne Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation kandi yari mu banyapolitiki bahiganywe mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku giti cy'uwigenga muri aho namwe mushya na Dieudonne Nahimana murakoze kwitaba ikiganiro turi kumwe kandi na Mamesa basubiye ko ajejwe ibijanye na politiki hamwe n'imigendanire mu ndani senareda muri aho namwe mushya na Mamesa basubiye ko
aramutse neza ndagira kandi ndamutse nabo bashinga nahe batutumiriye hamwe ndongere kandi ndamutse abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bariko batwumviriza
murakoze kwitaba ikiganiro mwese bashinga ntahe reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri mwebwe Moshe na Nahimana Dieudonne leta iramaze gushingwa imigambi ya leta nshasha mwarayumvise gushika mushimiki mu negura iki muri iyo migambi
migambi rero kuko mwabivutse mu gitangura nuko muri ibintu ziheze habaye ibintu byinshi bitandukanye hariho kurangiza ibihe amatora twari turimo zarangijwe no gushikirizwa ibyavuye mu matora bamwe bakabishima abandi ntabishime hanyuma nyuma yaho tuzahaba urufuga iturumbuka rwanyu icyubahiro mukuru w'igihugu bica bisa nk'ibihinduye isura tuba ko turajamwo no kunyarutsa ibijyanye n'ibiringo byo kuhabaho kw'imikoro mukuru w'igihugu no gushyirwaho kwa leta murazi yuko mu nteguro ya seni biteguye yuko bizoba mu kwezi k'umunani ariko rero ku bw'izo mvo byaciye bisaba yuko habaho kunyarutsa aho navuga yuko bitandukanya mu bice bitandukanye bwa mbere hariho ukurahira ku mukuru w'igihugu yatowe muri kino gihe hakaba kandi gufuba n'iteka mukuru w'igihugu ya Sadorongo i Burundi Petro Nkurunziza hanyuma agaca haza kugenwa kwaba kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Murazi ko hari hakiri igihe kinini Burundi butagira umushikiranganji wa mbere, yazana impinduka bijyanye n'ubwizwashingiro bushasha, hanyuma agataza gushyirwaho leta rero ikaba nayo muri kino gihe ariko barabisikanya hamwe nabo ariko barakorera mu ngata. Rero mbwiye ndavuga kuri kimwe muri ibyo, ni uko ubwa mbere hoho kubera urupfu rw'Iturumbuka rwashitse hari ibintu byinshi byasaba integuro bitace bishyirwa mu ngiro n'ingoboka, ugasanga kure mwanya ukwiye kumbure kubitegurira ntuhabonetse nk'uko byari kugenda iyo atakibazo cyari kuba cyabaye. Ariko rero navuga nti icyo nashimikira ko cyane ni umunsi wo kurahira ku mukuru w'igihugu shasha cyabaye igikorwa cyiza cyabereye mukara Gitega bwa mbere abantu Abarundi baza gukurikira umwanya wo kurahira nk'uyo, niho rero hashyikirijwe ijambo rirerire cyane. Navuga yuko ryaremwe ibice bikuru bitatu. Igice cya mbere kwari ku bijyanye n'ibyabaye mu gihe imyamamazo n'inyifato Abarundi akwiye kugira. Igice cya kabiri cyari gushyikiriza cyane cyane ibyifuzo bijyanye n'ingene abahunze mu buhunguka, imigenderanire yosubirwamo, gushobora kunagurwa n'ibindi bihugu. N'igice cya gatatu rero cyarimo imigambi mikuru mikuru igiye gushikwa.
Iyo migambi turayiga ko kumukanya, ariko nashaka mbanze mpinije ijambo umushya ntaye Pierre Kabera na Himana nawe nyine atubwire ibintu ngo twabivuze byarahindutse bitari bike, matubwire cyane cyane ku migambi yashikirijwe niyo leta ibintu yoba yarashimye gushikwa cyane ibintu yaneguye.
Twebwe nk'uko n'abandi batangiye kubivuga, urabona twahura mu bihe by'amatora bikomeye, twagiyemo dufite umwizero ukomeye uko azamatora y'amahoro y'umutekano bisumbije ibyo twabonye mu mwaka w'2015. Yataba kujya rufu giturumbuka rwadutunguye guhahora umukuru w'igihugu rwaduciriyemo tugatangara, urabona ibintu byari kubiragenda nk'uko abantu babyifuza yuko yoba amatora y'amahoro. Ariko urumva abantu turategekanya Imana igategekanya ibirindi. Ikindi uvuga ni uko nawe turimo turavuga yuko amatora twaheje ntiturayaheza. Hari amatora y'abasenateri ataraba, hari amatora y'abakuru b'imitumba ataraba, abajenerali ku mitumba nayo n'amatora akomeye. Ariko muri rusange tubonye amatora y'umukuru w'igihugu yaraheze, amakuru y'abadepite, amatora y'abadepite yaraheze, tuvuga tuti igikorwa kirakirembeje, leta yaramaze kuhaja, tumva yuko tugeze kure. Rero ku byerekeye ibyo bimaze gushyirwa mu ngiro byerekeye imigambi, ntabwo tuvuga ubu kuko imigambi twarayumvise, mugabo yarangira ko tuvuga ngo kuri bijya ku migambi yashize imbere hamaze gukorwa iki. Ibyo byo tubura kuvuga muri kino gihe. Icyo tuzi gusa ni uko inzego zitegerezwa kubishyira mu ngiro, gushyira mu ngiro imigambi yatanzwe, ubu turazibona, turarindiriye rero icyo gikorwa, turagishima yuko izo nzego zihari.
Ego me mushya ntahe mamese basubiye ko nk'uko twabivuze ibintu bitari bike byarahindutse, nk'uko kandi nabo bashinga ntahe bandi babivuze ibintu gushyika ubu mwebwe mubona ko mushima, kandi ibintu mwaba mugifitiye amakenga ari ibihe.
Ego me murakoze cyane rwose, ibintu byarahindutse. Nuvuga ni biriko birahinduka buhoro buhoro, kuko ubu bya ibintu by'intwaro bigenda buke buke. Njya wibaza ngo ukuntu uko abanyagihugu baje gutora kanaka canke kanaka ejeje kugenwa ngo nace uru rwego n'urwanoze rwa leta, yuko ubwo nyine ibintu bica bihinduka. Ariko twofatira ngira ngo ku majambo yashikirijwe, dufatiye ngo ijambo ryashikirijwe igihe umukuru w'igihugu mushasha bamuhereje intahe, twaragize nk'amakenga twumvise avuga yuko Uburundi bwikwije, aho nshobora kuba twabyumvise nabi, mugabo nizo twumvise iri mu byo twumvise mu ijambo ryashikirijwe. Icyo cyari cyaduteye amakenga, ariko rero ayo makenga asa n'ayo ariko arahabwa ko mu mibonano iherutse n'umukuru w'igihugu cya Amerika. Twarumvise kandi twarashimye cyane rwose kubona umukuru w'igihugu ameze nk'ugorora gatoya, akagira ati oya gihugu nta umuntu agirwa n'ababanyi, tugiye gukora ibikwiye kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza. Aha rero ndizeye rwose yuko icyo cyumviro kigiye kubandanya, hanyuma cyane cyane mu migenderanire agume yibuka yuko hari abarundi isinzi bacugaraniye mu bihugu bibanyu.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane bose, kandi twagiteguriye umwanya turakiyaga ko muri iki kiganiro twateguye. Ariko nashaka ubwa mbere na mbere, imbere yuko tuja cyane cyane kuri imwe mu migambi ikomakomeye yatangajwe, nashaka ubwa mbere na mbere mugire icyo mutubwiye ku byerekeye leta nshasha nk'uko twabivuze irimo abafasoni batanu ikana abashikantahe 11. Muri abo bashikiranganje ikintu gishasha ni uko harimwo n'umushikiranganje mu bwoko bw'abatwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mushikantahe Dieudonne Nahimana mutubwire, hari abantu bavuga ko ishobora kuba ari leta y'abatechnocrate canke leta itari imenyerewe cyane rwose aho mwebwe muhabwa kwi
ego bwa mbere aho kuzitimiza navuga bashimiye ko gushyiraho kwa leta cyabaye twari twavuze mu myiyamamazo natwe yuko zari bikwiye yuko ubushikiranganje bugabanuka, kuko igihugu gitoye nk'u Burundi kubona kirimwo ubushikiranganje hafi 30 rimwe rimwe zagiye barashika hafi 30 ugasanga ubutunzi bw'igihugu buhera cyane muri administration. Rero kubona baragabanuje ubushikiranganje ukaza kuri 15 icyo cyiyumviro ni cyiza, igihe tuba gifite intumbero y'uko ahantu cyane cyane gukumuri bavuga ati abantu bose bari kubara ko bazobikora neza cyangwa batazobikora neza, kuko nta rwanda rwanda sinahenda bazi cyane kuko twari basanzwe bashikiranganje mugabo twavuganye baracafite ikibazo kijyanye n'ingene ubwo bushikiranganje buzoshyirwa hamwe, kuko ari hamwe usanga ubushikiranganje bumwe butwara igice cy'ubushikiranganje bakarore nk'ubushikiranganje bw'ugwaruka imico kama hamwe na no kukurikirana ibya East African Community. Usanga agace k'ugwaruka kari mu bundi bushikiranganje gutumatumana ko amakuru vertechnologie ugasanga rero hageze kuhanahana biracagorana, kuko usanga ubushikiranganje bwe bwigabaramo kabisa gafite kugira ngo tufatanya n'ubundi ubushikiranganje bumwe bumwe rero buracafite izongorane kubona neza ingene bipoja hamwe. Ariko nibaza ko ari ikibazo cy'umwanya, ikibazo no ku mwanya wo kubitunganya neza bakakumira bizoheza bigende neza. Rero icyo nshima cyane ni icyo kugabanya ubushikiranganje.
Ariko kuri icyo kibazo ugeneye umushikiranganje Dieudonne, hari n'abavuga ko ubushikiranganje naho bwagabanutse hashobora kuba hari ubushikiranganje bufise ibikorwa byinshi cyane rwose umushikiranganje wenyine atoshobora kurangura, kuko usanga bufatanya ibindi bisata aho muhavuga kwiki.
Bizosaba yuko bizovara ringa tubona ingene ibyo bikusa nka madirection general asanzwe abaye organize, kuko ego niko ari ubushikiranganje usanga burimwo ubushikiranganje nka butatu kandi bwari busanzwe buremereye cyane mwe bwose, ukabona ko bishobora kugorana ingene bitunganywa. Ariko ibaza kwakiri kare muratarabona neza ingene amadirekisiyo atunganijwe, igihe zaba bitunganijwe neza nibaza ko atasho byukwica
ubwabo
acariye ikibazo kuraba ingene bitoshika mubye.
Yego mushikiranganje Nahimana Pierre Claver, namwe kuri iyo leta nyene irimwo abashikiranganje 15 ikintu mwayishimye ko nikihe, ikintu mufise ko amakenga niki?
Nibyo twari tumenyereye amaleta arimwo abashikiranganje benshi cyane cyane biva ku mvo nyinshi nk'ibyerekeye gusabikanya mu migambi n'ibiki, ariko ubu leta twabonye n'abantu bakeye cyane rwose. Cyane rero bisaba yuko ibikorwa byinshi usanga babihaye umushikiranganje umwe, ibyo n'ibintu biboneka. Ikindi kibonekeza ni uko jewe ntabo mbonamwo benshi nari nsanzwe ndabazi naho batabashikiranganje n'abantu tubona yuko ari abantu bakomeye bashobora kuvuga tuti ibyo babajeje bazobishumura. Harimo abo tutari tuzi bakeyi, ariko nibaza ko nabene babyitoreneza kabone uko ari. Rero ari 15 nibyo kuko mushikiranganje mushikiranganje hari ibikorwa adashobora gutuma direkiteri jenerali canke nde hari ibikorwa ategeka gukora wenyine adashobora gutuma aho nkumbure kwitunda neza bakaraba yuko batahaye ibintu byinshi ubushikiranganje umwe. Ariko icyo twabonye mu itegeko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamaze gusohoka ritanga ryerekana neza icyo ubushikiranganje bwose bujejwe muri namashitangani shasha iryo tegeko ryarasohotse biravugwa yuko umukuru w'igihugu abishatse ahaboneye igihe cyose ashobora kugira ati ndongereje cyangwa ndagabanuye ivyo rero nk'uko abantu bariko barabivuga nibaza yuko muri gihe cy'intango barukura barabe babone hari ingorane bazoheza bakosore gatoyi bahindure kugira ngo ibintu bigende neza
ego namwe mushika naye mamesa basuye ko iyo leta mwayibonye gute abapfasoni 15 muri bo umutwa kazi eka ubushikaranje bwagabanutse ukava kuri 21 ukagaruka kuri 15 iyo leta mwayakire gute ndatse kumukurikirana politike mu Burundi
ibiki ikintu jewe cyashimishije cyane rwose muri byose ni kubona igitigiri cy'abashikiranganje cyarakabanutse ndaba uhereye no muri ibyo bihugu bya rutura nico n'igihugu ico gihugu mubayemwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta njojo y'abashikiranganje hari bakeyi nibo baheza bakumvikana kandi ibikorwa birarangurwa ico nagishimye cyane rwose kuri iki kandi cyaranije abatari bake hanyuma twaranabonye abantu bamajambo menshi ku byerekeye by'umupfasoni bavuga ngo ari mu bwoko bw'umutwa ariko ubwenge ntibuhagaritse ku bwenge ubwoko bw'umuntu n'irundi nta na kimwe bwongera mu bwenge bwiwe ku nguva bafise zo gukora baramushimye uko icyo kuko ashobora kugikora ahubwo ni byiza cyane rwose kubona abo bibuze kiri uko mu Burundi hatari abahutu n'abatutsi gusa yuko hariho n'abatwa kuza barabyibuka bakangize kandi yuko bazo ahubwo bazo mu bikorwa bya misi yose batazoza baramera ngo umwigize inyuma cyane rwose uko Burundi bugiye kwinjira mu kindi gihe Umurundi wese yumva yuko ari Umurundi kandi ashobora gushingwa ibikorwa biboneka apana ibikorwa hari inyuma nk'uko bisa n'uko bigishwa inyuma nabikeguze cyane rwose kwinyana bishimye cyane rwose kubona nawe ashiruka akaboneka ibindi ndabyo hari ikizigenza niwe agira ati ibitugorore gutya ibitugenze gutya noneho ubu hariho perezida hariho na premier ministre basanzwe bazi neza cyane rwose iby'Uburundi ingorane z'Uburundi baritoye biponze babatoye bitonze barazi ingene ati tuzomufasha gutya tuzomufasha gutya ahanini leta yegome yahagiye mugabo bagume bitwararika yuko gushinga leta ntibikwiye uburyo leta iheze igakoresha kugira ngo by'ukuri iteze imbere itubutunzi kugira abantu bave mu bukene bave mu ibyo ni byo bigiye kuba ahubwo kibazo nyamukuru cy'abibanda ko kandi bakaraba bakugurura migenderanire n'ibindi bihugu kugira
abashe kuri ibyo bibazo nyene nashaka tugaruke kuri mwebwe emotionale de donner na Imana mu gice mutubwiye mwatubwiye ijambo nyamukuru ryashikirijwe no mu kuri igihugu General Evariste Ndayishimiye mwavuze ko byari ku bwanyu mu mice itatu yashikirije rero muri iryo jambo imigambi ikomeye ihambaye cyane rwose ku byerekeye ubutungane gutuza ibiturire kunagura imigenderanire kunagura ubutunzi nashaka utore umwe muri uyu mugambi utubwire igituma mushima n'igituma woshirwa imbere ya byose
ego yapfutse ibintu byinshi byita bijyanye n'imigambi kirashikirwa haba n'umugambwe yaserukiye mu matora ariko kandi twarumvise koko n'ibindi vyumvire vyagiye birashikizwa n'abanzi ariko barahiganwa abishizemo mu ijambo ry'umukuru yashikirije aho navuga rero nk'ikintu kimwe twe twashimikira ko cane mu gihe co kwitoza nico cadukoze koko yakigarukanye akagiha agaciro n'ikintu kijanye n'uburaro bw'abarundi n'abarundikazi kubafasha ingene bashobora kuronka uburaro butuma bashobora kuriha buhoro buhoro demokarasi ko tutasanzwe akora yaba umurimyi yaba umuntu yorora cyangwa gukora akazi gatoyi mu gihugu leta igashobora gufasha kugira ngo haboneke uburaro bwiza bwotuma abantu atabita basaba ko bakoresha amafaranga menshi kugira ngo bubake inzu bababo ariko boza bariha buhoro buhoro kugira ngo bashobore kuronka uburaro bumeze neza gusumba ubwo tubona muri kino gihe abarundi n'abarundikazi bafise hirya no hino mu gihugu kindi kijanye n'ingingo yafashe kandi bita nayo nyene kuraba ibijyanye n'ibyo bakuguruke abantu bahejeje igihe cacu c'ubucuruzi yuko bafatwa neza ku buryo bashobora kuronka umushahara uri hafi y'umushahara bari basanzwe bafise bakiriko barakora. Icyo naco nyene ikintu natwebwe mu byo twagiye turavugana ko kuva kera twavuga tuti ego ni vyiza ko haba guhimiriza ari kugwaruka ruronka ubuzi kugerageza kutabasaba ibintu vyinshi kugira ngo ugwaruka bashobore kuronka akazi nabo bashobore gukora baterere mu bijanye n'iterambere ry'igihugu, ariko kandi biba vyiza cane n'igihe n'abakukuruke nabo bafashwe neza harabaye ico cifuzo ariko iko muvugwa ku buntu ivyo n'ibintu nibaza yuko arenze gushima cane.
Ego namwe mushenatire Claver Nahimana nkuko twabivuze imigambi yashikijwe n'imigambi myinshi cane gose, ariko nashaka mutore umugambi umwe ku bwanyu mushira ku rutonde rwa mbere yose n'imigambi ikomeye ariko umugambi mbona ubashimishije cyane rwose n'uyuhe mu majambo make.
Mu bisanzwe umugambi usanga twodebo twarumvise imigambi yashikije n'imigambi ikomeye, ubu cyatunejereje nuko usomye wumvirije imigambi yashikije ku makomeye iri mu migambi isanga twodebo yashikije twashikije kuva kera, urumva rero byaratunejeje kumva iyo migambi ariyo isohoka. Twe mu migambi ya mbere twashize imbere kandi twumvise n'umukuru w'igihugu avuga n'umugambi nk'umugambi bwo kugwanya ubushomeri no kugwanya ubukene buri mu gihugu. Ibyo rero twarabishimye cyane tubyumvise tuti ibyo babishimikiye ko ni ukuvuga yuko niyo yindi migambi itegeza kuja mu ngiro kugira ngo ubushomeri buhave kugira ubukene buhave, ni ngombwa utagwanije ibyerekeye bya korupsiyo utagwanije ibyerekeye gusesagura amatungo y'igihugu ntibikunda kubyo bishikako. Urumva rero iyi migambi yo kugwanya ubushomeri no kugwanya ubukene mu Burundi imigambi ikomeye cyane ikikwega kwega niyo yindi yashikirije kwe nuko tubibona. Urumva n'uyu mugambi ukomeye wo kugira ngo abarundi bose bari hanze batahe reconciliation nationale gusura kunywanisha abarundi, uwo ni umugambi ukomeye cyane rwose, ikintu gikomeye twanezerewe twumvise tuti uwo mugambi nawo urashigikiwe.
Egomeye mushyira nayo mamesa bahasubiye ko namwe umugambi mubona mushyira imbere mu migambi myiza yashikirijwe ni nk'uyuhe.
Iyo wihweje ugakurikirana amajambo yagiye aravugwa n'uyu mukuru w'igihugu mushasha kuva mbere akiri ko ariyamamaza n'amajambo ashimishije cyane rwose, ubu rero niwe aramutswe igihugu. Imigambi yashikirije jewe sinovuga ngo ndakuye n'uyu ndashize n'uyu yose jewe mbona imeze neza, ariko rero tugume twibuka yuko iyo umuntu avuze ati jewe umugambi wanje ni kanaka ntibikwiye, kuko umugambi wose kugira ugi ukogwe bisaba uburyo. Ubwo buryo nabwo twese tugendane turabona aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze, si gitangaje. Bizosaba yuko iyo migambi yose isaba ironka amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo ajye mu buryo byerekeye iby'ubukene. Ubukene kugira buhave ni ngombwa ngo abatunga abasore bakore, ni ngombwa ngo abantu baronke akazi, ni ngombwa ngo inganda, amafinguriro, gutandazwa byose bituze. Ibyo nabyo bisaba uburyo bwinshi cyane rwose. Aho rero niho umuntu arindiriye kugira nabe bashingana abashikiranganji yashyizeho umwe wese ku mwerekeye avuka ya migambi kumukubiza uyu mugambi jewe urandaba ku bwanje, none izotuma uwo mugambi urangukwa zova he, bizogenda gute? Aho rero ni ahantu hakomeye cyane rwose. Hanyuma rero ni ukuri twese twarayibonye muri imyaka iheze ibintu byo gusesagura amatungo ya leta cyane ibintu by'abantu baza gukora mu kigega cya leta amatungo bakagira nk'uko umwengona yabo. Nawe nyine yagarutse ko mbere anavuga ati niba hari umuntu yibaza yuko yaje muri gushyigikira CNDD-FDD azi yuko aje kwinegeza azarabe ntakogwa ati ibyo nawe arishyira ko yogerageza kugwanya abatwituri kugerageza kugwanya abantu baza bariba mu mafaranga ya leta. Hanyuma rero arabe cyaba giteye isoni iyo umwana ubonye yaratajya atariye si isoni kujya kubwira umugenzi ati ndandine mumufasha ndandine nka cyangwa buri umwana erika ibihugu byose birasaba birasaba amateni nta gihugu na kimwe kibaho ku isi kitagira amateni nta gihugu na kimwe kibaho kuri iyi si kitaza kirabaza abandi akifasha birango Uburundi no kuri busubire bwiyugurure buri kihugu mabwibaza ngo tubikwire nta muntu yikwira ahubwo barabe abandi bindi bihugu byarutura amafaranga menshi ari rwose badufashe barabe yuko ubutunzi bw'Uburundi bwuzamuka baronge amafaranga yo gushyira mu ngingo mu ngiro iyo migambi bariko barashikiriza kuko burya ngo abasangiye ubusa banabitanisha kandi biragoye
murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose mu migambi ikomeye myinshi yashikirijwe harimo uburaro harimo kurwanya ubushomeri kandi ubukene harimo cyane cyane ariko mwagarutse no ku kibazo cha ruswa abagibituriye icyo kibazo mukavuga ko kugira iyo migambi yose ishoboke ari kibazo cyo urinda gutorerwa inyisho mushi yanahegeze na Imana ubutegetsi butandukanye mu Burundi bwarashikirije ikibazo cy'abarya ibituriye abanyuza amatungo ya leta harashinzwe imirwi idasanzwe yo gutuza abo bantu ariko gushika uwo icyo tubona ni uko ibyo bintu bitahindutse ikintu umwe mwibaza cokorwa kugira ngo uyu mugambi ushirwe mu ngero kandi ushike ku ntumbero wishinze ni nk'ibi
nibaza yuko ikintu nk'icyo cyo gutuza ibiturire ahantu kihera bwa mbere hoho hanini cyane cyane bivuye ku ishaka ry'abari mu burongozi abafata ingingo kuko iyo hageze ingingo zo guhana no guhasha abantu bonona amatungo y'igihugu bihera cyane cyane ku murongozi wa mbere kuvuga ku inyishu ari mukuru w'igihugu niwe ateza kuba uwa mbere mu kwerekana yuko hari abantu bariko baronona amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa rero ibyo nibaza yuko twumvise ingene abishyikiritse nibaza yuko azobishyiramo ingufu cyane kandi maze gutanga akarorero kamwe bubiri nibazako atabandi bazobandaza ikindi gikurikira ni uko ku bijyanye n'ibiturire ku bantu bato cyane cyane biba bihagaze kuri icyo kibazo cy'uko abantu badafise uburyo bukwiye ugasanga turetse yuko ari ikibazo kijyanye no kudahana ariko kandi ugasanga abantu bakora ubuzima bw'akabiro ugiye kureba abantu bakora mu buzi bwa polisi usanga uburyo bahembwa cy'ukuri ari buto cyane ku buryo ushobora gusanga bibazanye kugira ingeso ku muri bamwe bamwe bari basanzwe bafise rero bibasaba yuko haba kuraba twumvise ubushikiranganji ajejwe intwari hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'abakurikirana umutekano avuga yuko kimwe mu bintu adushira imbere ari uko abapolisi bamererwa neza bagafatwa neza ku bijyanye n'ingene bafungura ingene biyunguruza twizeye yuko izo bimaze gushyirwa mu ngiro hariho ingeso zimwe zimwe zogenda ziragabanuka kuko abantu bo bafite ibintu bibakwiye kugira ngo bashobore gukorera akazi neza leta rero nibaza yuko hari uruhande rwo guhana ariko hariho n'uruhande rwo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura maze abantu bahora baca mu nzira zitari nziza kubera ko bitwaje ko bataronse ibikwiye bagashobora kurongene babaho neza icyanyuma n'ikijyanye n'umuco nicyo gituma twese twamye dusigura yuko umuco w'Uburundi ukeneye n'uburongozi nkorera abandi ni uko umuntu aza mu cyumba cy'uburongozi atahura ko ataje gukorerwa ataje kurangura amatungo n'ingoga ejo ugasanga umuntu atakinye yari asanzwe afite cyo kwiteza imbere mubwa mu kanya gatoyi yashika mu kibanza cy'uburongozi naba ari mu bice bito bito atunze n'ingoga aronse amaronko n'umudanda udandatse imyaka myinshi atigeze aronka rero turakwiye yuko rero abantu nk'aba bafata ibihano cyangwa bagahaguzwa mu mabanga yabo kugira ngo batere intege abantu bakunda gukora bakitwareka neza y'igihugu bakitwareka inyungu zabo zihuta
ariko mushya na Epe Clavel na Imana namwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri ariko mukavuga ko ruswa abagibituriye batabanje gutuzwa n'icyo kibazo n'uyu mugambi atawushika ko ku bwanyu kugira ngo ruswa abagibituriye banyuze amatungo ya leta batuzwe ubutagisubira inyuma aho ko guki uburyo bwiza bwo ubuhe bwo kubatuza
burya corruption kurya ibiturire ni virusi mbi imaze gushika mu gihugu ni bibi cyane twarabibonye mu bindi bihugu aho korovisiyo yamaze gushika ni nka virusi muri kino gihe baravuga coronavirusi ifata inganda n'igiturire ni kiri cyane gose igihugu kirashobora gutemba dore gose kubera yuko cinjiranywe na corruption hari hamara igihe kirekire igihugu kiramererwa nabi icyo gituma gikwiye kurwanywa bimwe bishoboka bahindura nziza yerekana ko ibyo bintu by'igiturire byo kwiba byo kugira ngo ibyo bintu bibujijwe icyo kintu kikabanza kikinjira mu bantu ikindi cya kabiri nk'uko ndibabivuga burya ni uguhera hejuru ni ukuvuga abadukura kuva hejuru abategetsi bategerezwa kwerekana yuko ibyo bintu bo abari atandatu cyose bashyize muri byo nayo ahandi ho bitagenze gutyo n'abari munsi baca bafata iyo ngeso y'ibiturire ikindi nacyo umuntu ashobora guhagarara ko ni iki kibazo cy'ubukene ni ukuvuga n'abakozi ba leta abakozi bo hejuru utaronse uburyo buhagije kugira ngo ubahe ibibatunga neza kandi bagire kazoza keza nk'iyi migambi batangiye gufata bati abazokukuruka bazofatwa neza nk'iyo ni myiza cyane rwose irafasha ni ugufata imigambi mwe niyo ibereka yuko bashobora kuzobaho neza batagiye mu biturire abadashatse kwemera nabo bagahanwa inyeboneka bakazobikora umwanya uhagije kugira ngo abantu ibyo bihugu biturire bakere babihebe n'andi ho igihugu gitembagaza
ego me mushyane mamisa ansuye ko imigambi irashe yaratangajwe ku byerekeye ukuntu abaryi biturire abanyuriza amatungo ya leta bohashwa ariko si ubwa mbere imigambi nk'iyo itangazwa ariko ugasanga icyo kibazo kiracakomeye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abaryi biturire akabanyuriza amatungo ya leta ikabatanga ruswa bose batuzwe ubutagisi nyuma nk'ibi
n'ibindi bitoroshye nabo buhoro kugira ngo uribuke uko mu kiganiro duherutse kugira icyo kibazo nari nakigarutse kuvuga nti abantu barya ruswa niyo mwezi ya kabi kose mu bihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo abantu bamaze gutangura kurya ruswa akaronka amafaranga anyuruke amafaranga atabiri yakuya yavuni gukora abandi bose kandi mbere bigaca binatuma n'abandi bibaza ati kugira naje ndonke inzu nziza ndonke imituka myiza myiza reka ngire nkana kanaka hamara ugasanga ibintu byo kwe byo gukingira kanaka byo gukingira ugasanga biciye biba ubudavage igihugu ntigishobora gutera imbere kirimo abantu banyuruza amatungo ya leta ntibishoboka nta na hamwe biba ntibishoboka rero umuti jewe mbona nta wundi ni uko umukuru w'igihugu wenyine nk'uko yari yarabyigenereye mu kwiyamamaza no mu majambo yose kubashikiriza ahubwo kugira ngo niba ari ku buryo yoshyiraho umugwi w'abacamanza abacamanza atakindi bajejwe atari gukubita intahe kuri abo bantu bose banyuruza amatungo ya leta kandi si abazobigira uhera ubu n'abamaze kubigira abantu babanza bakubite intahe mu gahanga kugira ngo arafite agapima acagira ati ibintu byahindutse reka reka ibyo bizoha ingufu nyinshi cyane rwose urwaruka bizoha ingufu nyinshi cyane rwose abahora batunzwe n'ibyo baririye akuya bizotuma n'umuntu bagira ati tanga tax akayitanga atarinze gukebaguzwa kuko agira ati ndazi ko amafaranga ntanze acajya mu gihugu mu kigega cya leta kandi agakoreshwa neza ntariko ntace aza guherera mu mipfuko ya bamwe bamwe ibintu by'igiture rero n'ibintu niyo ngeso niryo shyano ribaho mu gihugu icyo ari cyo cyose si Burundi gusa mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo by'igiturire bimaze kwicara biragoye kwakura kuhava kuko usanga ari abantu bafite amafaranga y'umurengera baca batangura kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo baze barakingiranira ikibaba uca usanga ari abantu bamaze kunyengetera mu mashyirahamwe mu masosiyete menshi cyane rwose biragoye mugabo umukuru w'igihugu agumane inyuze iryo shaka ahashe abo bantu banyuruza amatungo y'igihugu
hari ikibazo mwashikirije nacyo nyine kijanye n'icyo kibazo cya ruswa kugira ibiture kunyuruza umutungo w'igihugu akaba ikibazo cy'ubushomeri ika n'ubushomeri hamwe n'ubukene icyo kibazo cyotorega umuti gute mu gihugu cyari kimaze mu bihe ika imyaka itari mike kiri mu bukene bwatewe n'indyane za politiki ahanini mushyana ryodane nahimana icyo kibazo cy'ubushomeri n'ubukene cyurangira gute ibintu leta y'u Burundi yakoraniriye kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira mu maguru mashya
Ugambere ho doko haba guhi guhagaciro ibikorwa byose kugwiza umwimbu ishobora gutuma ugwaruka cyane cyane abakiri bato bashobora kugira uruhara kuko usanga gushika ubu abantu bose abandi akazi mu buzi bicanye n'ikintu ruhara cyo twita administration kujya mu mabiro kugira ngo akoreshe amahoteli bari mu bafata ingingo ariko ibyo nabyo bishobora gukwira abantu bose birakenewe yuko habaho gukundisha abarundi cyane cyane urwaruka ibikorwa twubwiza umwimbu bakaraga ingene abadashoboye kumbure mu byo kurima bakaraga ingene gukora ibikorwa bijyanye n'ibyo bituma kumbure umwimbu wacu ushobora gushika kure cyane ugashobora kuronka akanovera ugaronka n'agaciro rero twarumvise ingingo umukuru w'igihugu yafashe tariki ya mbere z'ukwezi kwa kwindwi umunsi mukuru wo kwikukira aho yamenyesha yuko amafaranga Uber yinjije batari biteze bakora ko baya Uber yakoze neza yuko 40% yayo azojyanwa mu makomine gushyikirwa ariko afite imigambi yo kwiteza imbere icyo cyuba cyiza gusa ibyiza ni uko habakuraba yuko bidasa kugaruka ku mbere gusa ruri mu migambi cyangwa abari mu bya politiki barabe abamaze gukora igikorwa ariko bagaragaza kuzana akazi ku bandi abari byo biteza imbere ho bagushyigikira amashyirahamwe yose abanza kwerekana yuko ahakazi abantu benshi cyane cyane abakiri bato kandi ntibitinde gucishwa gusa mu bijyanye n'intwaro ariko n'amashyirahamwe yigenga yerekana ko ariko atanga akazi bakayashyigikira naho yo barayabanje igiti cyabo umugabo ahakaza abantu benshi bakayashyigikira rero numva umengo ikintu nyamukuru ni ugaruka ko ni ugushyira uburyo no korohereza abantu bose bazana imigambi iha ubuzi abakiri bato kandi ikabaha ubuzi igaha ubuzi abantu benshi
yego me hari icyo kibazo nk'uko tubivuze cya ruswa eka abagiturire abanyuza amatungo ya leta ni ikibazo kiva cyane cyane ku bukene nk'uko twabivuze ubushomeri ibyo bibazo by'ubushomeri n'ubukene byorangira gute mu nshingantahe Pierre Claver Nahimana mu gihugu nk'u Burundi
ego nanabwe yuko iki kibazo cy'ubushomeri n'ubuke kubigwanya cy'umuntu ya mbere ashobora washize imbere kuko twanezerewe cyane kumva n'umukuru w'igihugu atikaba gashyirwa kwihagurukira twe munsi guro twatanye byogwanywa tugaruka kuri cya kibazo na mesi ya cya cyumviro ya tanga twe twavuze tuti ibyo kugira bigwanye ni ngombwa ubufise imigambi ikomeye urabona igihugu cy'u Burundi cyane cyane kiri mu burimi n'ubworozi mu bindi bihugu rero hari usanga bugurura amahinguro akomeye mu byo bita agro industry mu burimi n'ubworozi guhingura ibintu kugira gute biva mu burimi n'ubworozi n'ukurima byinshi kugira ngo ushobore guhingura ibyo rero usanga birimo akazi kenshi cyane nko mu Burundi tugira tuti turi mu by'uburimi n'ubworozi hari abakiri bato bashobora kubijamo cyane rwose muri mwene icyo gisata bita agro industry n'ibindi bisata rero ushobora gusanga harimo akazi bwabyo nabyo kandi iyo biteza imbere cyane rwose igihugu murashobora gushora ibintu mwahinguye hanze mukaronka amafaranga namwe kugira utangure bisaba ya mafaranga twamye tuvuga nkumbure igihugu kidashobora kuba gifishe ubwo mugabo gishobora kuronka mu banyamitari baba bari mu gihugu hagati canke abavuye hanze ukaborohereza cyane amafaranga avuye mu mfashanyo zo hanze ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha kugira ngo ushobore kugwanya cyane rwose bimwe biboneka ubwo bushomeri n'ubwo bukene mugasaba rero ko igihugu cyitunganya neza muri mwene ibyo bintu byo kurondera amafaranga yo gushyira muri mwene ibyo bisata kandi nta kundi washobora kubigwanya udashobora gutanga akazi ntibikunde abarundi barazi gukora baba bakiri bato baba bakuze barazi gukora mugabo ni korohereza nabo ako kazi kakaboneka bagahita barakora bakimbura bagashora mahanga
n'igihugu kigashora
mu mahanga
nuko twe tubibona ego mushi anayima mese basubiye ko uburyo bwiza bwo kugwanya ubushomeri eka n'ubukene mu banyagihugu ari navyo bituma kenshi na kenshi haba nk'ibyo bibazo byose twamye tuvuga bya ruswa uburyo nyabwo bwoba nk'ubona
je uko ndabibona kandi nibaza ko ariko birashe burya kugwanya ubukene ngibiva hanze ni ugukura amaboko mu mvuzo ni ugukura amaboko mu mbe nka wa wundi yahora akunda kugira ati byose bizova amaboko yayo iryo leta ivuze ngo ngiye kubafasha kuronka umuntu w'agashahara kugira ibindi amafaranga ntava hanze amafaranga ava mu banyagihugu kugira ngo abanyagihugu nabo ni uko bafise ibyo bariko barakora ni uko inganda abazwi batunga bariko barakora aha rero niho ngira nyabona leta y'u Burundi ikubita gashi ntasoni nari muri bimbo bareke kuvuga ngo turi kwice ahubwo begere ibi bihugu bya rutura bishisha amafaranga atagira uko angana biza n'imitahe u Burundi nabwo buve hasi we none ko ibindi bihugu duhanye imbibe barafise amahinguriro barafise niho baheza bagatanga akazi leta ikabona gutora amataxi izoheza igasubiza mu gihugu cyane cyane baraba ukuntu busaba aba ibihugu bacuditse bizane imitahe i Burundi hanyuma rero cyane cyane biragoye gufasha umuntu uhereza amafaranga ukazibona yose yahereye mu mupfuko w'umuntu umwe cyangwa babiri ibyo bintu by'igiturire bigwanywe kabisa kandi bivuga inyuma hanyuma rero iyo umuntu atanguje agatari gifate nk'umutamakazi yishingiye akabutiki hanyuma utoza amataxi agacaza gutangura kumwigereza ko amuca ibintu bitagira uko bingana bica bivuna gukora bica bibi acyakira n'ayareka ahanini rero abantu bahetse kwibaza ngo leta niyo izotanga amahera ngo leta ntizotanga ubuji ntibishoboka umwe wese yumva yuko yagiye mu ishuri ntabagiye kwiga kugira ngo azobe directeur general kugira azobe ministre ahubwo agiye kwiga ingene wenyine azoheza agafasha gutanga akazi wenyine no gushinga izo gushinga iyo migambi y'ukwiteza imbere gushinga iyo migambi y'amahinguriro kugira ngo u Burundi bufate hasi kugira u Burundi buronye utabonye agasohoka bishobora kuba kingiza ntibishoboka iyo wirirwa wicaye ku ntebe cyacu uri kurakora ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kugwanya ubu kene nta hafi biva mu gukura amaboko mu mbuzu bose baje ku TV mugabo rero ntihagire uwuza araja gusoroma mu mfuko y'abandi nawe atakoze icyo yakizokora
yego mu ntango mwashikirije n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ika umwe mu migambi irashe ikomeye yashikirijwe na leta y'u Burundi umukuru w'igihugu yavuze ko agiye kwicarira ikibazo cy'impunzi bavuze ko hari impunzi ibihumbi n'ibihumbi zikiri hanze y'igihugu hariho abanyapolitike eka baba mu mahanga nabo nyene bakeneye bose gutahuka mu gihugu cyabibarutse ikintu leta yokora itakoze kuva mu ntango kugira ngo ijijure abo banyapolitike n'abo banyagihugu bose abarundi bose bahunze mu bihugu bibanye cyane mu bihugu by'abandi mahanga ibintu byokorwa bigatuma abahunze igihugu bose bajijuka bagatahuka n'ibi mushya nta video done tangwe kuri mwebwe
akoze ndico nibaza so kwerekana yuko zikuri hari iryo shaka ryo kwiyumvira ingene abahunze buhunguka ariko hatanzwe hari imigwi itandukanye iriko irakora ibikorwa bishaka gusa n'ivyo mu gihugu ariko n'umengo hobaho kwihutirwa gushirwaho umugwi udasanzwe ushinzweho n'umukuru w'igihugu ushinzwe kwiga ikibazo cyo gutahukana impunzi no kugira ibiganiro bijyanye no kumenya imigwi itandukanye y'abantu bari hanze y'igihugu n'ingene bashobora gutaha rero igihe ushyirweho umugwi nk'uyo ukerekanwa kurimo abantu bava mu mico itandukanye biyumvira ineza ingene utangira kuganira n'abari makambi y'impunzi n'abahunze b'abagenzi ba politike n'iki kugira ngo batahure umugumu umwe wose ingene ukwiye gutahuka icyo cyoba ikintu cyiza cyerekana yuko ariho iryo shaka kandi yuko bitangiye gushyirwa mu ngiro ikindi hoba kubandanya hashikirizwa amajambo ahumuriza abazotaha kugira ngo yagire uzotaha afite ubwoba yuko umure ibyatumye ahunga azosubira kumushikira nibaza yuko jahari n'ibyo bintu bibiri gusa banoshikirako izo wari intango nziza
namwe mushya na hepya Clavera Nahimana hariho abarundi b'impunzi baba mu bihugu bibanye by'u Burundi bamwe bamaze gutangaza ko gushika ubu batabona icyo tuma batahuka ku bwanyu imigambi cyanke inkingo leta y'u Burundi ishasha yofata kugira ngo abo barundi nka bose bajijuke batahuke eka n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu baba mu bihugu by'Uburaya mu bindi bihugu byo muri Afurika nabo nyene bumve ko butekanirwa batahutse ibintu mwibaza ko byokorwa iyo migambi turazi ko leta yashyize imbere ariko ku bwanyu ibintu byokorwa ni nk'ibihe
turaze kuva kera igihugu cy'u Burundi cyane kironka impunzi zije hanze n'ubu niko bimeze hari impunzi usanga muri kino gihe ni bamwe bita abahunze kubera ubukene ni bazakurondera ubuzima handi ariko hariho n'impunzi zivuga ziti ingene igihugu kiriko kiratwarwa mu bya politiki twe twomererwa nabi muri icyo gihugu imvu za politiki n'ibyo bibiri rero abo berekeye ibyerekeye by'ubutunzi nibaza ko natwebwe muri imwe twari ko turavuga hamwe ubutunzi biyongeye bukamererwa neza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi nabo bugaruka nta n'uwenda kwavuga ngo ni mu buze baba babibona ariko abandi ibyo bya politiki ni cya kibazo cya reconciliation nationale cyo gusubiza abarundi hamwe murazi ko icyo kintu twakigerageje kuva kera muri Arusha n'ahandi turagerageza nyine abarundi bosubiza hamwe turagerageza turagerageza ariko gushika ubu turabishikako ni ukuvuga rero icyo kibazo kirinda gusubira gusubirwamo hagati mu gihugu duhere hagati mu gihugu kivugwe ariko baravuga ngo bashireho imigwi mugabo iyo migwi nibaza yuko yohaja n'ibyo mugabo bagahera ngaha mu Burundi icyo kibazo kikavugwa abandi mu mahanga bakabona ko icyo kibazo kiravugwa koko atari ikibazo abantu babirengagiza Burundi igashobora no kubonana n'abari mu mahanga kugira bavugane ati none mu bigenda gute abantu rero batangiye kuganira mu by'ukuri niho bashobora kugira ngo bacore inzira bose ingene busubiza hamwe ni umugambi ukomeye n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati jewe ndafashe ingingo za politike yuko ibi n'ibi n'ibi izi ngingo ndazifashe za politike kugira ngo abantu bashobore gutezuka ku mutima bashobore kurekura bashobore kugira bati turatanguye kwizera urumva ni ibintu byinshi byokogwa kugira ngo icyo kibazo dutewe tugitorere umuti ariko ndashobore kubivuga ni ikibazo cya politike gikomeye n'umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazokeza gufata ingingo za politike zikomeye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti
Mushyira na mamesa basuye ko ikintu cyokorwa kugira ngo abanyapolitike namwe muri mwo n'abahungi hanze igihugu batahuke kugira bumve ko batekaniwe nka leta y'u Burundi ishasha yo gukora iki kugira ngo n'abarundi bari hanze bahunze igihugu mu bihugu bibanye batahuke hokorwa iki kubwanyu
kugira ngo indabuye basaba wayirangire ko kimwe nahunze mva ngaho mu Burundi mu 1996 igihe buryo yagiriye coup d'etat agakura president bantunganya mu nyuma narabandanije nja mu Burundi hanyuma kandi iki kibazo nk'uko umushinga ntahe na Imana cyeka yaje kuvuga ni ikibazo cya politiki kandi iki ni icyizero nuko n'umukuru w'igihugu mushasha nari ndararose umwanya uko nicarana nawe twaricaranye umwanya ukwiye cyane rwose imbere mu mezi ya nyuma y'umwaka uheze turicarana ibibazo turabiganira turabishikiriramwo turabinyuganza kweri iki kibazo kirahambaye uti kuki biragoye kwibaza yuko uvuga ngo ndiko ndateza imbere igihugu kandi hasi igice cy'imiliyoni cy'abanyagihugu bawe ubugarariye hanze bihesha agaciro igihugu na buhoro buhoro hanyuma biragoye cyane rwose yuko igihugu kivugwa neza mu makungu kandi hari abantu bumva ishavu riguma rivuka batumve igitwa bugaraniwe hanze ushobora kumbwira ko ari abahunze bakoze amakosa ibyo birashoboka mugabo si miliyoni si ibihumbi amajana n'amajana harimo abana harimo ibibondo harimo n'abakenyezi harimo iki ni ikibazo leta yonyine yoshobora gufatira ingingo kandi vuba yirutse gatoni mu 1993 igihe perezida Ndadaye afatiye ubutegetsi mwarabonye yuko impunzi zari zike zari nyinshi cyane rwose aho mu bihugu tuhanye imbibe ariko mu mezi makeyi cyane rwose urazi ko yamaze yatwaye amezi atatu gusa impunzi zonyine zarizana iki ni ikibazo cya politiki ahubwo icyo jenosaba ni uko umukuru w'igihugu wenyine yoraba akagira ati wewe kanaka genda uvugane genda urare wige iki kibazo dufate ingingo zikenewe dufate ingingo zikwiye kugira Uburundi busubire bwiyambike impunzu Uburundi busubire kuronka ababuvugira ababuvuga neza bakiri kuguma batuma agatoki bajya mwese mudashoboye no kwigururira abanyagihugu banyu mwe mushaka gutera imbere ni ikibazo cya politiki cyoroshe gutorera inyishu kuko nta na kimwe nta mafaranga bisaba abo bantu bazaba batashe bazaba baje gutega amaboko leta bazaba baje guteza imbere leta abo bantu ntibazaba baje ngo leta n'uduhe ntuzenge aho twicara oya bazoshikira mu byabo bazoshikira mu babo hanyuma nibo bazoca baba abambasaderi abavugizi ba leta y'u Burundi hanyuma abantu dusubire gusubiza imitima hamwe.
Ego me reka turangirize ku kibazo nasho nyene gihambaye cyane rwose ikibazo cyo gusubira kunagura imigendanire y'u Burundi n'amakungu. Hari ibimenyetso bimaze kugaragara ku ubutegetsi bushasha buzofata iya mbere mu kunagura iyo migendanire. Turavye n'abategetsi bagize iminsi baja mu Burundi kubonana na leta nshasha, ariko ku bwanyu mu shiyantahe Dieudonne Nahimana ibintu byokorwa kugira ngo imigendanire n'ibihugu by'amahanga na cyane cyane n'ibihugu byo mu ntara iganuke ikahokorwa ibiki mu maguru masha mushiga ntahe Dieudonne Nahimana.
Kirundi ravuga ngo akafunika bakagara ubumwe kirekarenge kuvuga iyo umuntu akubwira imigendanire n'umuntu aramugendera bakaramukanya. Rero twarabonye igihugu cya Tanzania ari kirungu kintu umwanzi utari nkeyi mu gihe haba mu gihe cyo kurahira ku mukuru w'igihugu, mu gihe cyo gushingura mukuru w'igihugu ari yitabye Imana. Twarabonye Leta Zunze za Amerika zirungika intumwa idasanzwe itariki imwe y'ukwezi kw'indwi n'ibindi birungu bitandukanye zagirungu intumwa. Twifuza kubona umukuru w'igihugu nawe afata ingingo kubagendera, igihe mukuru w'igihugu cyacu nawe yafata ingingo akagendera ibihugu by'ibanyi, akagendera ibihugu dufitaniye ubucuti hirya no hino. Vyotanga icizere kinini ku Barundi yuko imigendanire igiye kugenda neza. Hanyuma kuko twe twari tuvuga mu gihe cy'imyamamazo, imigendanire ikwiye kuba gusa imigendanire yo kuganira ibya politiki, ariko niyo guhanahana cyane cyane ibidandazwa no guhanahana akaryo gatuma abanyeshuri bashobora kuza kwiga bakarongwa hirya no hino mu bindi bihugu. Ivyo vyoba mu bintu vya mbere yoshira imbere igihe yogendera ivyo bihugu, kubasaba ingene botwugururira imiryango kugira ngo dushobore guhanahana haba ibidandazwa canke ubumenyi bamwe n'abandi bafise. Ariko agize ingendo agendera bakuru b'ibihugu rero muri kano karere no mu bindi bihugu dufitaniye ubucuti, coba ikimenyetso ciza yuko imiryango yuguruye kandi yuko hari ishaka ry'ingendo dusubira gucudika n'ibyo bihugu dusangiye.
Yego, mena mu mushinga ntahe Pierre Claver Nahimana, icyo kibazo nyene imigendanire yonaguka gute? Hariho ibimenyetso biriko birashikirizwa ikabyerekana ko icyo kibazo kizokwicarigwa mu kanya gatoya cyane rwose.
Twebwe uko tubibona muri rusange nko muri aka karere kiretse igihugu cy'u Rwanda, ari gusanga ibihugu byo muri aka karere Burundi ufitanye imigendanire ikomeye nabo. Ariko mu Rwanda turabona twese kuva kera jya kuva nkiri muto gushika n'ubu, mu gihe cyose hamara ingorane basanga Burundi n'u Rwanda bashagiranye, kandi ari ibyo bihugu byateza kuba bifatanye mu nda. Icyo gitego kwere giteza kwicarirwa n'ubundi ni ngombwa bateza kucicarira kugira ngo akantu kari hagati y'u Rwanda n'u Burundi kahaze. Urumva rero niwe twavuga ati hateza gushyirwaho ingendo za politike, imibonano babonanira he, bagira gute mpaka batebe batore inyishu, kuko ntibishobora kubandanya bimeze guca. Ibindi ni biriya cyane cyane tuvuga tuti hagati y'u Burundi n'u Buraya na Amerika hari imigenderanire kumbirita meze neza, nayo nk'abashinwa turazi ko meze neza, za Rusiya n'abandi turazi ko meze neza. Mu Buraya cyane cyane usanga bica tugaruka kuri cya kibazo cyerekewe twamye tuvuga tuti mbega mu Burundi dushize hamwe cyangwa mu Burundi mubona yuko Abarundi bashize hamwe bose atangorane, nta nkeka yuko n'abanyaburaya bavuga bati reka rero tubafate cyo kimwe igihugu cy'u Burundi gifate neza ko tubona bashize hamwe. Ariko hari hakwiye kuronderwa umuti cyane cyane n'abanyamerika we twaranumvise yuko hari intumwa yari yaje ngaha, twizere yuko nabi byabavuze bati Abarundi tubaye turabima amaviza, twizere yuko mu minsi ya vuba ibiza byo kutwima amaviza kujya muri Amerika bizohava. Muri rusange rero ko ari leta nshasha mu perezida mushasha ntibemerewe kuja hanze mu y'u Burundi, bazoja mu makungu baharejo ibibazo byose gushika aho u Burundi natwe tubona yuko twugururiwe amarembo, twugururiwe dushobora kuja mu bihugu bya hariya nabo bakazino kandi bakatuzanira ibyo twifuza bakadufasha guteza imbere igihugu cyacu u Burundi.
Mushire na mamese basubiye ko icyo kibazo cy'imigendanire ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyashyizwe ku rutonde rukomeye, ika hari n'ibimenyetso bimaze kwigaragaza ko icyo kibazo kizokwicarigwa. Ku bwanyu ibintu vyokorwa amaguru masha n'ibihe kugira ngo inaguke cyane mu buryo bwihutirwa?
Ndibaza yuko bimwe bisa n'uko umwengo byatanguye nko gukorwa, ni ukuri rero nagira usubire ishimwe cyane gose ukuntu izo twabonye zavuye mu buzo mu mibonano iheruka hagati y'intumwa idasanzwe umukuru w'igihugu cya Amerika yaje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Njyewe nanezerewe cyane rwose mbonye bavuga yuko umukuru w'igihugu avuga ati ni ngombwa ngo dusubire twicare n'abandi, ati mbere tugiye kugende ufashe kuraba ingene n'ibihugu bya Buraya twosubira tugashyiza hamwe tukagenuza. Iki nacyo navuga kandi gikomeye cyane rwose, mwarabonye ko umwami w'Ababiligi yarungitse intuzenya ubutumwa ni gake cyane rwose yagira rwagira ati ndagukiyeje kandi ndifuza yuko ibihugu byacu byosubira bikifarana tukayaga turasangiye kahise kandi tubakeneye kubona natwe icyo dutereye icyo dufasha mu ntuzenya muri iyi migambi muri ko murafiki. Ibyo si ikibazo kiri ku buhanze, ikibazo kiri kuri twebwe Abarundi. Hari akantu twiyugaraniyemo tukasa ngo bajyane abakoroni ngo twebwe turikwije. Oya, ntitwikwije, ntitwikwije, ahubwo twugurure imitima, twugurure amaboko, tugende tubagendere, tubagendere. Aha anye chozi nuko ngaha anye, kuko turavugana benshi, ari aba batwara ibihugu turimo, abatwara imyirukirene, hararonga umwanya abantu tukavugana tukaganira. Nta kindi bifuza atari ukubona bageze ati dusubire dufashe igihugu gisubire gitere imbere, natwe tubone yuko Abarundi n'Abanyaburaya dusubiye kubona yuko turabavandimwe. Ikibazo ntikiri kuraba bo hanze, kiri ku Barundi. Hama rero tugume twibuka yuko burya kubwira umuntu uti mfasha nta soni irimo, ahubwo umuntu umubwira uti mfasha habiranguye uba umweretse yuko umwizeye. Kandi ndizeye cyane rwose yuko ibyo bintu bigiye gukorwa, bigiye kubandanya abafatiye ku majambo numvise yakatumeganiro biherutse kuba jezarampa icyizere kinini kinini cyane rwose.
Mamesa basubiye ko ajejwe ivyerekeye politike n'imigenderanire mu nani esenarede. Ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire na Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane rwose kandi ndashimiye abariko baratwumviriza.
Mushika ntahe nawe Pierre Claver na Himana arongoye umugambwe Safanya Frodebu. Mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire na Radio Ijwi rya Amerika.
Nanje shimire cyane Ijwi rya Amerika ryadutumye kugira ngo turasangira ijambo kuri ibibazo bikomeye by'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Nawe mushika ntahe Dieudonne na Himana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka New Generation, mukaba kandi mwari mwitoje matora aheruka y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uwigenga. Mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire na Radio Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye kuba namwe mwadusuye, shimira kandi nabo bandi batumye ko twayaze neza.
Ni byiza cyane rwose, turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'uyu munsi. Mwakoze, turabifuje amahoro n'umunsi mwiza.
patente for